Biri Necmi de Amerika. Jesuita Amerika mukirundi no mukinyarwanda Washington DC mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mushaka kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo @3 radio yacu voa@com umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abamaze gushikiriza icyifuzo cyo kuzokwitoza mu mwanga y'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2020 baramaze kumenyekana bakaba bagera kuri indwi. Abakiri bato mu Burundi bo baba babona gute amatora yimirije kuba hamwe n'abamaze gutangaza ko bazokwitoza muri aya matora. Ni mukiganiro muri sanga rero twatumiye Lionel Ndayizeye murundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politike mu Burundi ari Bujumbura. Mutumire ndakuramukije
iko trabaje mwiriwe aho muherereyeho turavuze mwiriwe aho mu Burundi kuri ari kumugoroba tugiye turashimiye n'icyo bya Amerika yongeye kudutumira ngaho muri kiganiro.
Yego. Amatora ari imirije y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka witegereje neza aho uhereye ubona abantu bayiteguriye gute?
Ego nk'uko abantu bose bari kwarabibona amatora ari imirije murabona yuko imigambi iri kiyatanga abakandida kandi nibyo byiza niyo ntumbero ya demokrasi yuko umuntu aja guhigamwa hama gatorwa agatwara yatowe. Murabona yuko ibya ejo umugambi w'iprona watanze umukandida hari indi migambi yagira atanga abakandida nka Saint David de n'iyindi. Twese nk'uko tubibona n'ukuri iyo bari intumbero nziza igihe abantu bose boja guhiganwa mugabo hakabamo transparency mu byo bakora higanwa abantu banyagihugu bagatora indongozi bitoreye byo babyiza gusumba.
Hanyuma ku bakiri bato bo bubona bayaraba gute aya matora babibona gute ibya politike nabo bakandida?
Okay, hatwe bugwaruka uko tubibona atwe tuguma dushimikira tuvuga yuko by'ukuri ho bamatora amatora y'ukuri hama ama batowe nabo bakahagararira igihugu inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu ntibahagararira by'ukuri inyungu zabo nk'uko byagiye biribonekeza mu myaka yahera eka mbere n'ubu urabona yuko kenshi n'abagenda baratorwa by'ukuri bagenda barahagararira inyungu zabo by'ukuri. Rero nk'abakiri bato tuvuga ati deka haba amatora mu muco hama abahiganywe hama hagize utsinda mugabatsindire abarundi bose kugira abarundi bose baronke ituze hama ugarukana go rutora koyo kuko kumurazi yuko ari rutigiri ari gitigiri cinshi ko ari bo bakenye ari bo batafise ico bahereza amaboko narijya mubona yuko igihugu cacu mubona kirimo ubukene ntangere gushika no munsi.
Biravugwa ko abakiri bato muri rusangi bataye umwizero ku banye politike batagikwirikirana cyane ivyerekeye politike. Niki ubona nko ku bakandida uri mu rugo rwaruka bakora kugira ngo basubire kuronka icyizere cy'abakiri bato?
Ego baragiye by'ukuri bwe kuraraba imyaka yagira hera y'amatora ugwaruka gwarazerutse kuko hari ahantu gwari gwizigira tuvuga ati twebwe ba ni bahiganwa bakadushikira imbere turabona yuko bazodufasha mugo murabona imyaka yagira hera ugaruka gwagiye ruribagirwa waye okay gwagiye rurakoreshwa kugira abanyepolitiki bashike aho bagomba mugabo mu nyuma rukibagirwa abanyepolitiki bamaze kuhashika rero nchi tumubona ugaruka byukuri uno munsi nta nguvu byo kujya mu bya politiki bagira barabyumviriza nyine nkuko nyene bakavuga ati twe ni byabe ni nka bya ya myaka igihe na bya bindi bya ya myaka kubera hagi harabaho kubesha ko abanyepolitiki no kutavuga no kuri no kuniganira inyungu z'umwe wese kuko ahamurundi cyane byukuri kuniganira inyungu z'umwe wese apana nyigeze guhugu n'ibyo byeze kandi n'ibyo bihari rero twagomba gusaba nkatwe kugwaruka abanyepolitiki bakora higanwa sikuri bikubitagashi babone yuko igihugu ari mpetso ibe ihetse abarundi bose hamagume bayisiga amavuta kugira iyo mpetso ntisadagurike kugira ibasenyi basenya bose yaba bari hanze bari mu gihugu byukuri babone yuko igihugu ari igihugu c'abarundi kandi arabo ari bo nyene ubwabo bategeza kuciyubakira.
Urakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Bokero uratwumva. Alo Bokero? Alo? Bokero uratwumva? Alo Bokero? Murongo wa Bokero ntumeze neza, reka tubandanye ikiganiro. Tubandanize kuba bakiri bato biravuga ko urugero rw'ubushomeri hagati yabo muri bo ruri hejuru cyane. Nikihe ubona bo kwitega ku banyepolitike bo kwitega kumviriza ko bavuga ikintu cyoshobora kubafasha nko muri izo ngorane z'ubushomeri?
Nkuko nama ndabivuga nama mvuga yuko byukuri abanyepolitike mu Burundi biyo bageze bibategeza gukora igihugu cy'u Burundi aho kigeze kiratanga akazi ku banyepolitike, kiratanga akazi ku bikorera utwabo kuko ntituragera aho tuvuga ngo twashitse ngo tukwiye gukora. Abanyepolitike rero nahabo hakubwira bakura amaboko mu nkundo by'ukuri bahimiriza abanyagihugu gukora baduhereye bihereye ko nabo nyine mu kuri bakongera bakazana ituze mu gihugu kuko novuga yuko hamaze kuba stabilite politike, ibintu byose biratungana, ibirana by'ubutunzi byaramaze kukumira nabi, murabona iby'imigenderanire n'andi makungu biramaze mera nabi by'ukuri nta igihugu nta tuze mvuga ati ubu ndashobora gukora ari abanyamitahe baratinya kuzana imitahe hano mu gihugu kandi aribo bategereza kuzana imitahe yabo ngo hano mu gihugu hama ba jeune nabo bagiheza za kaminuza bakaronka aho badepoza hama nabo kugira bashobore gukora akazi mbwa murabona yuko kubera izi njyane za politiki twamamwe ibihe byose igihe cyose cy'amatora hama ingane za politiki abanyepolitiki bikubitagashi kuko ngo mambuga abanyepolitiki kuko ngerageje kuraburana yuko abarundi by'ukuri batekanye kandi abarundi bari ine kurusha mbere abanyepolitiki. Abanyepolitiki nibo bari desine par rapport y'abanyagihugu kuko ntako batagira by'ukuri ngerageje kumviriza ku mpande zose yaba kuryanisha abanyagihugu muri ibi cyane biriya muga urabona yuko byukuri abanyagihugu barabirakure kuko ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 n'ubu ukawumva yuko amajambo yaba abatwara yaba abagomba ubutegetsi ifite amajambo y'indongozi byukuri rero murabona yuko icyo ugwaruka guteze byukuri turakeneye impinduka, turakeneye yuko haza umunyapolitiki avuga hamwe mu Burundi wese avuga ati ashi kugira ashobore gukora mu ituze mu mahoro n'umutekano.
Tuzo ku mirongo ya telefone dufise Eric ku mirongo ya telefone. Uratwumva Eric?
Ndabumva.
Ewe ushobora kwigirayo ahantu uri urwamo cyane?
Ndiko ndegerayo.
Yego, ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa ikintu ubirushikiriza?
Umutumire ndamuramukije d'abord.
Arakumva?
Amaje narivuze cyo shaka guterera kubijanye n'amatora mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Donc murabona la constitution ari ibintu bagize ngo mashobora kwitoza ngo ni ukwiza karanta mugo turiko turaraba nk'ugwaruka twebwe nikomeye inyore ineza yake ntibayitaho baraba ineza y'abanyepolitike kandi rero bakaca badukoresha nk'ibikoresho rero jewe nashaka guterera ikintu kimwe tuba dukwiye kubona kure twebwe nk'ugwaruka tukamenya neza tukabanza tukaraba mbega abanyepolitike baza kwiyamamaza batumariye iki niki badukorera igihe bamaze gushika ku butegetsi bwabo kuko turiko turaraba nk'igitigiri cyangwa tukaraba ubushomeri buri mwa kino gihugu na kamaramaza kandi sikuvuga yuko dufite abantu benshi bizi ariko bivanye n'ukuntu imigambi itunganywa mu gihugu onotiempa konde de la genese donc abajene ntibabitaho rero twebwe tutadukeneye n'igiki twadukeneye mu kandi bashobora kuza kamari byose ni bafavorize abanyamutaye ngo baze mu gihugu kugira ngo bashobore gukereya akazi cyangwa se leta iraha bati twakora iki kugira yuko ugwaruka abakiri bato nabo bashobora kuva mu bukene barimwe ego bya siri nyimba leta idashobora gutanga akazi ku bantu bose bamaze amashuri ni bafavorize abanyamutaye b'uhanze bafavorize kugira ngo bashobore gusohora imitaye ya mu gihugu komsa abashobora gushoboka ugasanga isitiwasa turimo yarahetse jewe nicyo nashaka gushikiriza nari yo kerekezwa umukandida uwo ari we wese biravana no mu mutwe y'uko hameze icyo dukeneye twebwe n'icyo
urakoze turagushimiye Eric ku cyumviro cyawe dubitse kandi Innocent uratwumva ego Innocent uherereye he
igamo gishakara cha bujumbura mukanyoshe
ego ikibazo icyumviro kumutumire
ni kibazo n'icyumviro
ego
ego ego mwa twabonye ko mwanditse yuko abamaze kuyatora mu mwaka 2020 ko bamaze gushikirwa ego ego ni biyandikishe n'icyo hama bavuke imigambi yabo hama cyo batore neza hama tugasaba n'abari mu mahanga yuko kubota na mwenye tukifatanya amatora hano mkikoko chashu ama hali hindi nguru tuko numba waliko batuka mkambu wa senere yu uko ngo kukwela ngo utarashika na ngo mbishazwa ngo mkambu ngo ya mama za ngo kubo mkandeta ngo mato kushika na ngo miyakita wiko biyapukwa yu uko atazia mama za watazo mnemele yu uko azoba mkandeta wateme zeni tuwa kwa batusabe yu uko mutwaze ko byo ari cyo kandi yuko aheruka kwemererwa yuko azoje mu maturate y'imize n'ibyose n'ibisabwa biri ko byose kandi abikwije sinzi ngere bosha bavuga yuko atazo ba umukandida kandi byose abyemewe n'amategeko akaguma burabuzwa kandi gukoresha amanama twagomba mutwaze yuko iyo nkoyo bari yo
sinzi ko ari cyo bivuga ko Lionel
ego
Yone mikro
ego hama bekampani mere kuri Eric abanyigisho cyiza cyane ati est bagiye kuzana iki rero abanyagihugu nahabo yuko byukuri tugiye mu bihe bidasanzwe n'ibihe bidasanzwe namambira abantu nkunya kubaho nkurongoye seni ati bakugejwe amabanga manini ya cyane ati rero ifo ku maze kugatingira mpagararire seni nko guhagarira igihugu niho guhagarira amahoro mu gihugu kuko ibintu bishobora kuba byiza cyane bikaba bimuvuye ko namavuga yuko igihe bavuga ati wewe ni wewe ugira urabe witunganywa n'ibi bikogwa afite igikogwa gikomeye cyane rero ifu yuko abanyagihugu bavuga ati twebwe tugira dutore mukavuga na yuko by'ukuri ntimutore muhindura ibyumvira abanyagihugu ntibatore umuntu ngo kubera basangiye ubwoko cyangwa basangiye intara ariko batore umuntu babona ati uyu muntu by'ukuri hari icyo azotuzanira ati ego abatowe hari habakoze hari ibyo bakoze mugabo hari ibyo bacashitse ko ati mugabo twotora umuntu nawe hari ikindi kintu nawe yodufasha kugira dushobore kwameliora kugira dushobore kwavansa mu buzima bwa kila minsi yose rero abanyagihugu nabo kumenya uko bashobora kumenya gutora kuko hari abanyagihugu batazi gutora abanyagihugu ntibaramenya uko batora umuntu ahagarara hajya imbere ngo kubera muva hamwe ukaca umutora umuntu ahagarara hajya imbere kubera mu gusangira ubwoko cyangwa musangira intara ukaca umutora by'ukuri abanyagihugu ntibamenye kumenya bategereza gutora hama uyu Innocent nawe ariko aravuga ibintu byerekeye senere n'imigambwe karendriye cyangwa ukungene ibwirizwa shingiro rirari bitomora neza kandi nagira mvuge yuko ntavugiye nk'umugambwe senere nagira mvuge yuko ahagejeje urabukunye urabye ukungene bamuhaye gukora umugambwe bakawemerera mukabona ukungene ariko arakora kandi murabona yuko ari ku rubuga by'ukuri kandi biboneka nizere yuko ababivanye n'uyu cyangwa uriya ashobora kumva amajambo kugira bashobore kubafrena bashobore kubahagarika mugabo jewe uko ndabibona n'uko maze kubisoma n'uko mbona atantambamye n'imwe ihari yuko umugambwe senere utegereza kwitoza kuko n'umugandida ntihenze baramaze no kumutanga urumva yuko atantambamye n'imwe ihari yuko badashobora kwitoza
Vianne ari ku murongo Vianne uratwumva
ego me ndabumva cyane
Vianne ikibazo intererano
ngo ikibazo novuga nuko imigambwe mu bisanzwe
bari bavye kingana n'intera nagira ntange baravye kingana imbere y'amategeko hanyuma kugira ngo umuntu aje mu matora bikunde nuko bamurekera ubwigenge bwiwe nkuko nabandi baba bufise batarabe nkonzi aho nibaza ko aho umunyagihugu atatora imigambi yabona myiza ibereye ubundi kumuburagirwa ntibisibura ko batamutora hanyuma kuba naho nimba ari ubwambure ku butegetsi bona ko mega ntibomureka ngo akore n'indi migambwe bisanzwe bicuditse siwo muti muri demokarasi barareka abanyagihugu bo nyene bakihitiramwo atagitsure atagahato woreka abose bagashikiriza imigambi kugira ngo hagere ayo matora umunyagihugu wese abona ati notora naka kuko nk'akarorero abose bakandida nabonye bamaze gutanga amakandidatire abenshi n'abasanzwe bari muri leta none n'ikibazo nobaza ni iki babona bashobora gukora batakoze mu myaka irangiye irenganye aho nibaza ko umunyagihugu wese ahari ashobora kubona ati nokwibaza iki ibyo bemeye byose barabikoze cyane biborohera kuvuga bitagora gukora yaba mu Burundi hari hirya hote kurdo justice nkuko n'ahandi biri umuntu agashikiriza imigambi yiwe ama ntayikore yacabogozwa none ngaha tuyifishe muri code de procedure mugabo ntihari ihari theorique na pratique ma ntayihari urumva ibyo yari ikwiye kuhaba kuko yogabanya abantu bamwe bamwe baza babeshya ngo bagira bitoze ubundi ari abantu novuga ko bikundira utujya mu nda zabo gusa badakora n'imyenzo y'abenegihugu bose ego byari hirya muri rusange
murakoze reka bishyure mu mwishyure mumwishyure iyo nayo
ego byana ravuze ibintu by'ubwigenge by'ukuri nariko ndaraba ijambo ry'uheruka gutorwa nk'umukandida nuko mbona abarundi bose n'abantu bose babona yuko batoye umukandida muri Saint David nk'uko batoye umukandida mu yindi migambwe nk'uko n'indi migambwe yagira itanga umukandida hari abantu rero bamutse kubifata nko kumengo amatora yaheze amatora ntarahera nawe nyine yavuze yuko agiye guhiganwa kandi yavuze yuko agiye guhiganwa mu bwigenge hariho amajambo amwe amwe ariko arashikiriza by'ukuri ubona yuko ari ijambo ry'ubushinga ntahe ese by'ukuri uwo mukandida wo muri CNDD yohagarara agahagararira ukuri yohagarara agahagararira ukuri kuko ahagarariye ukuri abahagarariye ukuri kw'abarundi bose akabona yuko avuga ati jewe hajya biraryoshe kurya ibyo babiri yakuya birabe nabishe biranashisha kurya ibintu tabiri yakuya kurya ibintu bavuga ati ibyo bintu n'ibibano rero by'ukuri rero nk'umukandida wo muri yiteguriye nk'uko abivuga guhiganwa n'abandi kandi wumva ko avuga ati jye nditeguriye guhiganwa n'abandi ati hazotorwa umwe mu bazotwara igihugu nta gihugu gitwara abaperezida babiri ariteguye yuko nawe nyine niyatsindwa azoshyiraho intahe ishize kuko aramaze kubigaragaza mu majambo avuga rero hariho abantu benshi baguma mu bukebura hari abantu benshi baguma bagomba kwerekana nk'uko umengo yarahejeye gutorwa hama ubwo bwigenge ariko aravuga by'ukuri ego hari ahantu hamwe hamusanga imigambwe imwe iri kuraba itufe igaragaje kuraba umugambwe sinere niwo mbona uri ku rubuga ukungene abanywanyi babo bamerewe nabi bafatwa nabi kandi ngerageje kuraba nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD hariho inama yazaragiriranira n'abaguverineri no mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu niwe yavuze ati uwo muguverineri atazoshobora gutunganya intara yiwe kugira ntihabe mwinduru atuma umuguverineri n'ukubogozwa wabivuze ni Evariste Ndayishimiye by'ukuri ryari ijambo ry'ubushinga ntahe mugo urabona yuko nta by'ukuri nta resulta positive turiko turabona sinzi yuko agerageje kuraba arasubira baze ati mbega bimeze gute ibyo twiyemeje nk'abaguverinere nk'abanyepolitike bimeze gute ku rubuga kugira imigambwe yose by'ukuri ije ku rubuga biraryoshe cyane mu gihe imigambwe yose igiye ku rubuga igahiganwa hama abanyagihugu nabo rero murabona yuko abanyepolitike baheruka mu 2015 kubasaba amajwi ubu bagira bagaruke camusubira mu babaze abatowe ati bimwe mwatwemerera eske mwarabikoze ati nimba mwarabimutabikoze hama mushore kuri amplas abandi bashoboye kuba afite amaraso mashasha bafite ingufu dishasha bashoboye kubakorera bya bindi nabo abandi bantu batuba barashitse ko kuko nta umara nta ukora byose ngo byose acabishika ko kuko inyakubaho mukuru w'igihugu yarerekanye ikintu cyiza cyane cerekana ikintu gikomeye cyane yuko akeneye impinduka ariko hari abarundi bamwe bamwe batabyumva kujya kujya ni sinye yerekanye ati nibwiza shingiro ntijyamubuza kwitoza mugabo yarerekanye ati ndatanze kuwundi rero nabandi abanyepolitike babyumvire bamusanteri uko kuntu mbona yari imigambwe bayipfuse bakamererwa nabi bakonona indi migambwe bahindura ibyiyumviro babone yuko bakwiye kubana rumuri kuko imigambwe iri kwirahiganwa niho biryoshye cyane niho abanyagihugu batora abo bitorera mu bwisanzure gusanga batoye indongozi nyayo.
Dufisa kandi Simpson aratwakuye. Simpson uratwumva?
Hello? Hello?
Oui, uratwumva?
Ndatwumva.
Yego, ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa ikimvuri ufikeze?
Kibazo.
Yego.
Umutumire ni nde?
Umutumire yitwa Lionel Ndayizeye, ni umurundi ari mu Rwaruka, yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politike mu Burundi. Tuko turavuga ku matora yimirije no kugene abakiri bato babona ivyo yerekeye amatora n'abakandida bamaze gushikiza icyumviro cyo kwitoza.
Kugenda mu base umuntu ategeza kuzodusohokera muri ayo matora ari imbere yuko uwo batoye ngahe Gitega yuko yoba yaremewe n'abanyagihugu bose kuko bamwe bamwe mbona umengo ntibamwemera bose sinzi yuko
uvuze ngo ntibamwemera ugomba kuvuga abari mu mugambwe wiwe abanywanyi b'umugambwe
abanywanyi bose b'umugambwe sende desibel
ego
nka twebwe uwo batetwese ntitumwemera mugabo ndazi yuko itegeko ritashobora guhinduka yuko bashyiramo bagatora uyundi cyari kibazo cyanje.
Ego reka bishure Lionel.
Hello.
Ego mwishure.
Ego kumva yuko umugambwe utanze umukandida ati ureka tumushyira imbere aze duserukire iyo bibana n'umugambwe uwariwo umugambwe wari wose uritunganya rero umugambwe CNDD wayitunganije ku bwayo batanga umukandida nk'uko navuze yuko inindi migambwe iri kwitunganya n'iyindi iri nyuma icyo yitunganya iri kwiratanga abazoyiserukira rero uvuze ati ntawe ushobora kwemerwa na bose uvuze ati twebwe ujya ntawe twemera cyangwa ujya sinoja mu cyo kuvugira umugambwe CNDD mugabo ndazi yuko atamuntu yokwemerwa na bose mugabo petete mu mugambwe CNDD ni wo bagomwe afite ati umuntu twamushyira imbere hari igihe tuzanira intsinzi mugabo rero urashobora kuguma umuntu kuvuga ati tumushyize imbere tuzanira intsinzi bikanka ugasanga nta ntsinzi abazaniye ibyo bibaho kuko ni uguhiganwa twavuze yuko bagiye guhiganwa ejo muzobabona baje mu ntara zanyu baje kubasaba amatwi baje kubabwira imigabo n'imigambi muzoraba uwo migabo n'imigambi iwe ibanyuze inyuze abarundi by'ukuri abarundi bamenye icyo batora icyo ari cyo hama nimwumva ibanyuze uwo muntu gwate imigabo n'imigambi itunyuze muzotore uwo nyene kuko nizere yuko nizo hagarariye by'ukuri amatora akaba amatora nko mu 2025 kuko niyo matora yanezereje cyane amakungu n'abarundi nkunda kuvuga Paul Ngarambe n'ukuri we nako ari umuntu w'umushinga nayo n'ijunja n'ijambo guhagararira amatora abantu bose bakayakenguruka n'umugambwe CNDD wari utowe ugakenguruka n'iyindi migambwe za Frode Buzayipura nayo igakenguruka murabona yuko by'ukuri yihaye agateka kongera kagahereza n'abarundi nari nashitumira ngo mbyo kuvuga by'ukuri yuko rero kwa rasite ni by'ukuri yahawe igikorwa gikomeye cyane gushyira igihugu mu kaga no kudagishiramo yabihawe mu ntoki rero azohagihagararire neza abarundi naho gutora ntagira umurundi n'umwe azokwakwa uburenganzira ntazokwiyaka uburenganzira bwo kuja gutora canke yitoze hama by'ukuri mushireho indongozi ishobora kubazanira amahoro kuko murabona aha ibindi bihugu byo muri East Africa bigenze ibyacu bigeze kugira n'abantu n'igihugu aho Burundi murabona yuko natwe twasubiye inyuma cyane kugira gishure kwiteza imbere rero sinorandira cyane umugambwe wari wose gutanga umukandida n'uburenganzira bwabo nipetse niwo babonye ashobora kubazanira intsinzi mu mugambwe CNDD.
Ego tuhi jambo Gabi. Gabi uratwumva?
Umva.
Ego urihe Gabi?
Ego Jombura.
Ego ufise icyumviro ikibazo baza.
Romba nayo sakabazo.
Ego.
Ngo singwanu ngabakuri batoya.
Ego.
None ku myaka bavuze ko numbumengo muvuze ngo ngo batoya. Ku myaka bavuze ko umuntu ashobora kuba yorongora igihugu numbumengo.
Oya muri iki kiganiro twagombye kuvuga ku bakiri bato kugene babona amatora yimirije n'abakandida.
Sawa sawa.
Yego.
Kubwanje.
Yego.
Oza twarira abarundi bose. Halo?
Ndabumva mutuke ku jambo.
Oza twarira abarundi bose ko kenguruka. Mugayo mutama yarakoze. Mutama agibeze yarakoze hama kumwe yabo atanze ni sawa nabari ko baratanga ni sawa ndabo mpurindiriye hari kizoko mu matora atari amatora abantu bose bakomeye ururi mu ngo amatora
murakoze ku cyumviro cyanyu
ego murakoze na
ego Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku matora yimirije mu Burundi mu mwaka w'2022 muri uku kwezi kwa gatanu kuyimirije no kugene abakiri bato babona ivyerekeye amatora n'abamaze gutangaza ko bazo kwitoza muri ayo matora turi kumwe n'umutumire Lionel Ndayizeye mu Burundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politike mu Burundi ku bijanye n'imyaka umukandida ateza kuba afise ni 40 ivyo birabashimisha kuri mwe mu kiri bato mubona iyo myaka ariyo myaka y'ukuri
ego imyaka 40 by'ukuri umuntu abagishoboye imyaka 40 kugira ishure gukorera igihugu ni imyaka n'ukuri no bwa ego ni myiza umuntu abagishoboye umuntu abagifisha ingufu kandi abagifisha ingufu abagifisha amaraso yo gukora ni imyaka mugabo nitwo jewe sinovuga yuko twoshimikira ku kimucerekeye imyaka mu gihe umuntu gukorera igihugu ntibisaba imyaka kuko urabona yuko abagiye barakorera igihugu abagiye baraba ba president n'ubu novuga bariho abashinga amateka sinovuga yuko barakora neza gukorera bafite imyaka myinshi canke gukubera bakuze igihugu cyacu cy'u Burundi no kuri cyagiye kirapfutana cyagiye kirapfa kubera abantu bitwa ko ari abakuze abantu bakuze bagiye barifata nabi niyo bagiye barahimiriza abantu kugiriranira nabi ubwicanyi ubutandukane bwabo bw'abanyagihugu rero sinobwa yuko imyaka by'ukuri ariyo yotuma umuntu ashobora gukora neza kandi urabona yuko by'ukuri igihugu cy'u Burundi abantu bari kubaraconona n'abantu no twovuga yuko bakuze bafite mu myaka yegewe imbere mugo urabona yuko atatwugwaruka nta leson nziza urabona yuko ego si bose mugo urabona yuko kudabye amajambo bavuga bamwe abacanke bariya bari ku butegetsi abatari ababurondera abatari ku butegetsi murabona yuko atari amajambo yubaka rero nko twugwaruka tukabura ahantu by'ukuri kera bavuga ngo uba ngo wumvire izimpanuro z'abakuze mugabo uno munsi siko biri kuko hari impanuro z'abakuze ziza nka poison ibintu byerekeye ibintu byo gutandukanya abanyagihugu rero by'ukuri imyaka siyo noshimikira ko cyane mu myaka 40 irakwiye yuko byashobora kumva yuko ntubushaje ntuba ubugishoboye imyaka siyo twoshimikira ko cyane ahubwo twoshimikira uko wabungana kose twoshimikira icyo uje gufasha igihugu icyo uje kumarira abarundi kuko igihugu no munsi kiranyotewe umuntu agikorera by'ukuri kuko ibyo bategeza gukora birahari
wavuze ko hari uwigeze guhamagara avuga ko abanyepolitike kenshi bashikiriza imigambi myiza mugabo ntibayishyire mu bikorwa hama wari kuravuga nabo banyepolitike iyo bitoje ku nzego zose barondera amajwi y'abanyagihugu baza bakaza aho abanyagihugu baba mugabo ngo haheze igihe bamaze gushika ku biti baba ariko barondera ntibagaruke niki ubona abanyagihugu bobaza abanyepolitike babona rimwe gusabaje kurondera amajwi yabo
ego abanyagihugu nabo ntidufatanye abarundi nk'uko mengo abanyagihugu mengo ni bijujo ntitwafate nk'uko mengo ntibazi ico bavuga ntibabona ntibazi yo baja sikuri no bwa yuko idestini ya amatora yo mu 2020 by'ukuri na imipfuda yuko yotandukana n'amatora yo bayaragiye abangaha mu Burundi mu gihe cy'u Burundi by'ukuri kuko urabona yuko navuze yuko abanyagihugu bamwe batazi gutora ntibazi gutora maze kuvuga ati je nkora umuntu avi wacu mugo ntora bica kudaneye kuko ushobora gutora umuntu avi wanyu akakurya ushobora gutora umuntu avi wanyu ntagire ica kumariye by'ukuri rero niba araba abanyagihugu aba baye amatora yaheze ari byo babemereye niba bona yuko batabisize mu ngiro cyanke ahubwo n'ibyari bihari byononekaye bavuga ati na bya bindi twari twasizeho na bya bindi byari bihari byaravuyeho hama babaze igituma byo byaragenze uko ukuri umunyagihugu ariwe wese atore umuntu kubera icyazanye azaniye igihugu mugapana ntibatore umuntu aje kurya igihugu ariko batore umuntu aje kubaka igihugu aje kubazana abanyagihugu aje kuko abanyagihugu barashonje barakinye baragowe hariho mugabo kandi batategeza kugongwa kandi urabona yuko byukuri abanyagihugu bagoreshejwe n'abanyepolitiki ariko n'ikimano bakunda kwibagira byukuri abanyagihugu bagoreshejwe n'abanyepolitiki rero nibanka kugasuzuguro mu gutora neza nibasubiye kugongwa abo banyepolitiki batumye baja muri kawo baja mu bibazo batore neza kuko abashinga ntahe mu gihugu barahari kandi murabona yuko hari habigenga bariko baravuga yuko bazokwitoza bari mu migambwe bazokwitoza imigabo n'imigambe iri kwirashiga imbere hama abanyagihugu batore by'ukuri indongozi by'ukuri zibishitse kuko bazobyumva bagiye kuja mu muko hari abanyepolitiki bashoboye bashobora gutora abo bantu hageze icyo babazaniye.
Ego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Eric uratwumva?
Ndabumva.
Eric ufite ikibazo icyumviro?
Usanzwe nagomba kwizera icyumviro kuko ndazi mu myaka tugezemo tugiye kujya mu matora urugiruko rukuze imyaka 20 utabonye n'intambara y'ukuntu ubundi byagiye biragenda hanyuma jenoside nosikiriza kubo bagiye gutorwa vrema baraba ukuntu bo kurera abanyagihugu kuko abanyagihugu bo mu minsi barashonje abantu birirwa ubusa bakajya rimwe ku munsi kandi si gufata ngo ubundi mbese ibyo abanyagihugu bafungura me abo dushyiraho niyo badutwarira nabi gusa abo abantu bagiye gutorwa vrema bo byifatamo neza kubyo turabe ko Burundi na tuyandikisha amateka tukagaruka kuri cya gihugu cy'amata n'ubuki rya kera nicyo ndosaba abagiye kwitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu nicyo cyumviro nagomba gushikiriza.
Urakoze, turagushimiye. Mutumire Lionel havuga Burundi ko ufise amatungo mu munsi butaka amatungo azwi kuva kera nka nickel ubutaka bwa nickel ari nubundi butaka bitaterra buvuga ko Burundi ufise ufise ku rugero rukomeye hari akamaro ubona biriko biragirira abanyagihugu bavuze abanyagihugu ko bashonje cyane bafise ubukene ntangere bumvise ayo matungo bakumva ko ari karacukugwa barabona ibi yavuyemo iyo bija
oya ntibashobora kubibona hari jambo nyakubahwa la première dame yari kuvuga mu by'amasengesho ariko aravuga yuko hari abantu bariko bariyegeraniza itunga ry'igihugu bariko baragiba barundarunda n'abagirane nibyo rero umuntu abakwiye gukosora nibyo umuntu abakwiye gukosora kuko hajya nti ariko ararazirana nti ariko ararota hajya by'ukuri ni hamwe nyine umuntu avuga iki nta muntu akavugishwa rero ubutunzi bw'igihugu buri ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi buteye ubwoba by'ukuri nta munyagihugu no munsi yarakwiye kwicwa n'inzara nta munyagihugu yarakwiye kubyimba amatama cyangwa kubyimba amaguru kubera inzara by'ukuri mugabo rero navuze yuko ubutegetsi buhari igihe niho hari ikibutso basize ibubanza bavuze ngo ntihica ubwoko ngo hica ubutegetsi bubi rero niyo nzara n'ubwo bukene si ubwoko bubuzana ubucanye buriya ahubwo aba ari ubutegetsi bubi bubuzanye rero ilifo yuko mu Burundi hahinduka icyo bita system politique bagahindura ntibagume bazana babandi nyene hari ikintu muvuga yuko aha mu Burundi bacapa nk'ikintu no kwita triangle hakaguma babandi nyene ya system nyene biragoye rero yuko ubukeneye gusaba impinduka mugabo uko akoresha system imwe mugabo mu gihe w'ubukeneye changement ukoresha uba muri system wari usanzwe urimo ugakure ukajya mu yindi system niho ubona yuko uvuga ati by'ukuri iyo ntahindura iyo itano uvuga plan B iyo ntahindura plan B sinari kubona ibi bintu ati rero birameze neza kubera mnahinduye rero abarundi bifuye yuko bahindura bagahindura bakavuga ati ko byanse ngaha mu myaka 15 tukabona ntaho dushitse ateka duhindura hanaho turabaho dushika bakamenya kungenye bavuga ati uyu muntu byukuri SK yotubera indongozi yo tuje imbere akatumurikira akadushikana mu mwituze mwituze abarundi bagatunga bagatunganirwa rero naho hantu ubundi wari wese ategereza gukora agakora akavuga ati jewe abarundi ahantu bafite ingufu niho bagira bazibo niho bagira batore bagira bavuga ati twe twatora indongozi mu gihugu cyose abazo gutwara mu myaka indwi imyaka indwi si mikeye umuntu ariko arakora rero ni naco gituma bo byitwaramo gukebuke hariho umunye politiki yavuga ati dufishinda ati umuntu afishinda nyicara uko abonye ati ntagende uko abonye ifu yuko abarundi bose bamenya yuko dukuri bibungenze kandi uwibungenze n'umunyagihugu wari wese saba semere saba sendefdd no yabo uri mu gihugu yabo uri mu mahanga bamenye yuko yibungenze muri bino bihe by'abatora by'ukuri abanyagihugu babigenzemo neza abanyepolitiki cyane cyane ngombe gushimikako abanyepolitiki babigenzemo neza cyane ugwaruka murabona yuko ugwaruka by'ukuri ruhendwa biteye ubwoba rurabe rugire icyo bitameye cyo karugire byevaliwe rurabe imyaka yagira hera ivyo bagiye baracamwo n'ibyagiye birabazanira by'ukuri hama by'ukuri urabugwa ko gukubita gashi cyane cyane n'abanyepolitike bagiye barafata kubuko bo bamafaranga baronka fastigma bakaba bayafise bibahendesha ugaruka amafaranga kubira babona rukenye kuko hari umuntu ukenye ushonje umuntu agukoresha icyo ashaka kenshi mu gihe udafite umutima wo kwigumya barabe kungene by'ukuri igihugu cy'ubundi bagitunganya by'ukuri na kambaro kibara babonye tubona no munsi aho igihugu kigeze twitse yuko kirimo abagabo babushitse n'ukuri n'ibintu biteye isoni.
Bonaventure ari ku murongo wa telefone. Bonaventure uratwumva?
Yego ndabumva.
Bonaventure kibazo ikimviro ufite kibazo cyangwa ikimviro?
Sisi ikimviro kwaba bakandida bariko baraja ku mugaragaro.
Yego
yewe nk'umurundi sinasaba yuko boshyira ineza y'abarundi muri rusange imbere bakareka guhamira amaroho.
Urakoze.
Yego
ngaruke Lionel wari kuravuga ko ugwaruka ruhendwa n'abanyepolitike niko kirubandanya gwemera guhendwa biva kuki
ukungene rubandanya duhendwa no bwa yuko navuze yuko abantu ba mbere bacanishamwo abanyagihugu nagiramuze ko abanyepolitiki n'ukuri nagira nshimire kwanza cyambere abanyagihugu b'abarundi abarundi by'ukuri nagira ndabashimire ku giti cyiwanje n'ukuri ukungene bafatanye mu nda ukungene ibintu byose babigendamo neza by'ukuri urabona yuko mbega nagiramuze yuko abanyagihugu batahuye kurusha abanyepolitiki abanyagihugu baratahuye ubumwe baratahura ubucuti bafitaniye kurusha abanyepolitiki rero uko kuntu ubona yuko abanyagihugu batahuye icyo abanyepolitiki bataratahura abanyepolitiki mbere umenga bababaza kuko ari batabyumva hari umuntu kugira atogwe agerageza gucishamo akirekane imvuguku kugira bajya ndabavugire kugira nshobore gushika ku nyungu ziwanje mugabo acanishijemo abantu mugabo sinzi yuko bizokunda sinzi ko bizokunda hariho novuga yuko produit itagikora mu Burundi produit y'amacakubiri produit y'ihonyabwoko nk'uko bakunze kubirimba ku mpande zose bakunda kubirimba abari ku butegetsi yaba abashaka ubutegetsi bakavuga ati bajya abantu nibo bakora ati guri ihonyabwoko abandi nabo bakavuga ati bajya nabo nibo kwati guri ihonyabwoko n'ibintu biteye isoni kubona abanyepolitike by'ukuri bagomba gucanishamo abanyagihugu ariko abanyagihugu bari ine kuko ndibuka yuko neza kuva mu 2013 banye politiki bagumye bavuga ibintu bya genocide ubu twese mu 2022 murabona yuko bagerageza ntiyabivuga ngo kubera bibona mugo yabivuga kugira yankisha baca nk'abariya canke ibica nk'ibiriya rero by'ukuri abanyepolitiki babakurikirana ko navuze yuko ugwaruka ruwashonje mesero journaliste ugaruka rubashonje ku buryo no vuga ruteye ubwoba ugaruka kuko nigo rufite percentage plus de 67% mu gwaruka mugabo benshi ubara jamwe barahita amashuri bakaguma bari mu ibarabara nabahora biyungunganya uko ritwaba marumbise meri ya Bujumba itegeko riko gufata ku buryo bafata n'umutaka twara tubona mu ibarabara bacuruza amayinite bito kuyikeneye ibintu rero biteye isoni n'ibintu biteye ubwoba aho umuntu afata ingingo n'umuntu atinda ingingo izo hatangura cyangwa ihere ukabona yuko umuntu afashe ingingo akomeza ya yindi nyene adashobora kwiyumvira ku banyagihugu kuko rero urugwaruka rubashonje ubwo urugwaruka nagira ndarusabe yuko uguma rwigenza ubuntu muri iyo nzara bafise hajya nta kidahera boguma kwigenzura ubuntu byo kuri ntibazosure guhendwa murabona ugaruka twaje turabura mu 2015 twabuze ugaruka mwishi cyane ugaragaje kuraba abageze mu zabukuru bapfuye bishwe na bya mvuru za politiki n'ugaruka nibwo mwishi cyane gwarabaye mwishi cyane gwapfuye byo kuri ugaruka kwikwita gashi mu kuri wigumye ntiruhendwe n'abanyepolitiki kuko n'abari ku butegetsi abatwara barafise ugaruka nibwo gwaruka barabona ati imyaka 15 abantu batwaye ngo bavuga ati batufashe iki kuko ifo kunda araba muhira ukaraba umujyango wawe ati eshe nasitse kuki atacyo washitse ko rero wikubita gashu bwakireka nkura amaboko mu mpuzu nkore ugaruka ruri kwishuri ruje kwishuri hazogera igihe hazoza nubwa ubutegetsi utazora mu mugambo cyangwa utazora mu bwoko ngo bazoba ati eske wowe ushoboye iki rero bizoba biteye akamara amazi mu gihe watajyashuri ryawe ubwo atinjiye mu bya politiki wibaza yuko bizokoroha murabona nk'ibintu itegeko baheka n'amashini amateka mbere je nubwo ariko bibaye bwa mbere kuva nabaho bwa mbere mbonye abakemuza amateka bo muri CNDD biyamirize ikintu ibintu byose bahora batora bavuga bemeza bavuga ego mugo murabona yuko aho itegeko rivuga ati umustanti ateza kuba afite impano ya bushobozi ya kaminuza barabyamirije n'ibintu biteyistone cyane n'ibintu biteyistone hayivuga ikomine niho iterambere ry'umunyagihugu ritangurira mu ikomine umaze rero kumbwira yuko iryo terambere ry'umunyagihugu ariho ritangurira rikaba rifite umuntu ari incompetent adashoboye kwandika adashoboye kwelabora de projet kugira abanyagihugu bashobore kugira benefits ariko n'ibintu biteyistone rero ifo yuko by'ukuri ugwaruka wicara uruhande rumwe rukaraba iyo rukuru waja niruraba abo banyapolitika kuko abanyapolitika muramwe kuri abatama ni bapfa barashaje bakora agenda n'ibintu bakora akora bikurora nayo ari ibintu tutokura ko leson kugira dushure kubarahura ko kugira dushure gupartage abandi
yego radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Chutizi Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire wacu Lionel Ndayizeye Murundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politike mu Burundi. Turiko turavuga ku matora yimirije uyu mwaka 2020 mu kwezi kwa gatanu kugenda bakiri bato cyane cyane babona ayo matora n'abamaze gutangaza ko bazokwitoza muri ayo matora. Wavuze urwaruka ko ari nk'ibice 65% ase mu Burundi gusa no mu karere kose ka Afrika. Afrika igizwe hanini n'abakiri bato. Muri rusange ni iki abakiri bato muri ibyo bibasaba leta gushyiraho nk'icyo no kwita environment iri propice ku bakiri bato kugira bashobore kuronka ubwo buzi bashobore kwemerwa hari ikiriho ku byerekeye abakiri bato.
Ego kubyerekeye abakiri bato ngerageje kurabanya kwabivuga kuko urabona yuko igihe cyose cya de periode electorale yarabivuga mugabura cyagiye muga urabona yuko abarundi leta ntirikapabure guhereza akazi abajene mugabo leta hariho environnement nkuko wabivuze ishobora gushiraho kugira umujene nawe yingunganye mugabo urabona yuko na twa tundi twari duhari umujene yakugira bwa ati ndarunka y'isabuni ndarunka ya deplacement mashaka mbanga hashikana hajya leta ntabwo iri kuyakoresha no vuga ubudu bwo kugira abashobora kubafasha abarundi ntabwo naco bituma rero bizabaje cyane kubona yuko biroroshye cyane gufata ingingo mu gihe uri kwakandamiza mu genzi wawe mugabo uzi yuko ari kintu kibabaje cyane leta urabona nayo ndavuga ibintu byerekeye urabona ahangirageje kuramu gisaga cha Bujumbura mpura ntembera abantu ba mbere bacuruza amayunite abantu ba mbere bacuruza bimwe by'imitaka bari abantu bahejeje za kaminuza mugabo uno munsi naho bafise bakorera na wa mutaka naho bafise bashira mugaba ahubwo leta rikwiye kuvuga ati reka abantu bariko bari yungunganya buri no buryo reka tubafashe tubatera intambwe tubereka aho bakorera tubereka ukumine bashobora kwameliora tubereke kumine bashobora kubikora ego iyo mitaka naho dushaka isandare mu gihugu cyose mugaba reka tubereke kumine bashobora gukora ibyo byose kubwira naka kubwira umuntu ngo uhagarike icyo gikorwa gukora kora kiroroshe mugaba umubwira ati gihagarike tuze ndakwere ku bundi buryo ushobora gukoramwo ushobora kugumubandanya ushobora kubaho rero by'ukuri turakeneye abanyapolitiki by'ukuri bakorera igihugu turakeneye abanyapolitiki ntidukeneye abanyapolitiki b'amajambo ntidukeneye abanyapolitiki bagendera mu miduga myiza b'amakostime turakeneye abanyapolitiki by'ukuri bashika ku rujya munyagihugu bakamubaza ati umerewe gute ufite ikibazo nyabaki igihugu cy'u Burundi cyo kongorora abantu b'Imana mugabo urumva yuko mu mpande zose yaba butegetsi hari babiri bavuzi by'ukuri urabona yuko turashonje turanyotewe by'ukuri ubutegetsi bw'ukuri turanyotewe ubutegetsi bujya bufasha abanyagihugu kuko hari hageze yuko deseni y'2020 by'ukuri haba aho ikintu cy'ukuri hakabaho ikintu cy'ukuri hakaba amatora yituza abanyagihugu bose bakumva yuko baruhu kuko abanyagihugu bararushe vraiment babi imyaka yagiye ahera ari kwirukanga ari n'ibyari bya bya politiki y'abanyagihugu abanye politiki baruhurira abanyagihugu bashore kumva yuko abanyagihugu by'ukuri b'abarundi baruhutse kuko ntambo nimwe ihari byo tuma yuko abanyagihugu bashobora gucanamo bakajyana gushikaho no munsi bwo babigeze
urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Aloyse. Aloyse uratwumva?
Yego ndabumva.
Aloyse bihe? Aloyse wakwigirayo harugwamo cana huri
eka sida haruzo amu
yego ubu ndakumva urihe
ni mu cyenda juru
yego ufite ikibazo baza ikimvira ushikirije
bo ni ne ni niki ni ndere ano umuntu aterera
yego
bivanye no kukombure imyaka 15 umuntu yaramazemo umuntu ayikaraba nkuko byariko biravugwa n'ibintu umuntu abona yuko hari ibyagenze neza ntaho uvuga ngo byose byagenze nabi ariko turabona ko hari ibyagenze neza n'ibindi bitagiye biragenda ku muntu yabishaka
yego
ku bijyanye n'ubutegetsi boraba nk'aba ariko baritoza nk'abakuru b'ibihugu bakaraba bagashyira imbere ineza y'umunyagihugu bakaraba kumbure ibikenewe kugira umuntu abeho mu mahoro abeho mu mutekano ndetse akaronka ikimutunga n'igitunga umuryango wiwe ndetse n'aba bashomeri bagwiriye muri aya mabarabara murabona by'ubujumbura imitaka myinshi bigiye badandaza amayinite nk'uko byariko biravugwa n'abashomeri bize kaminuza n'abo bize imanite generale n'aba nabariya barondera ubuzima mugabo ukumbure bivanye n'umukuru w'igisagara ukumva cyanke n'amategeko n'aya ngo nibahagure nibave mu ibarabara urumva n'ibintu ukumbure bitariko birorohereza umuntu w'umushomeri nk'uko
yego
ego bivanye rero n'amatora twirije muri 2020 ni ibintu kumbure twasaba yuko nk'uwo kwitoza nk'umukuru w'igihugu abanyena abakandidatire bariko bariyerekana bariko baratorwa ni uko boshira imbere ineza y'umunyagihugu
turabashimiye ku cyumviro cyanyu Aloyse.
Ok, merci, murakoze na
murakoze. Sindayihebura nawe nyine aratwakwiye. Sindayihebura urasumva?
Ego ndavumva.
Sindayihebura ufite ikibazo icyumviro?
Njanje mfise akabaze nyene gatoya mugabo jesi sitwishi nashaka gushikiriza kuri ibi bintu nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yemereye icyo banki yoze irafasha ugwaruka
yego
prema twashaka yuko natwe yoyegereza mu gihugu hagati basi abo bakuru b'igihugu nk'ubuzitoza agatorwa azogume azishyira imbere kubera vraiment ubushomeri buhari ni byinshi cyane cyane mu gwaruka kubera ihabaye benshi bariko bihangira imirimo yo basahiriza bivanye n'ibyo bakoreye kuko tugize ngo tuzeye ubuzi muri leta vraiment cyose turabona nayo kitokunda rero twashaka tubasabe abo bazitoze icyo kintu uyu mutama yari yashyize imbere bacyo gikorwa ku byihuta bya vuba kugira natwe turabire ko twakwisononura cyanze akajambo kanje karako murakoze
turabashimiye. Aravuze Sindayihebura yo banki ifasha ugwaruka yari yashyizweho ku batayizi Lionel wavuga iyo banki yariyo kwa ari kimaze gushikaho.
Iyi banki nyakuba umukuru w'igihugu yavuze yuko izojaho, ntabwo yigeze ijaho, ntabwo yigeze ijaho, yaravuze yuko igiye kujaho kuko ingerageje kuraba no mu mwaka uheze yaravuze yuko ibanki igiye kujaho izo zirashahiriza ugwaruka mugo ntabwo yigeze ijaho. Ingerageje kuva mu 2015 yaravuga yuko igiye kujaho, igiye kujaho, igiye kujaho, mugabo gushika n'uwo munsi tuvugana iyo banki yo gushahiriza ugwaruka ntabwo yigeze ijaho kuko igihugu cy'u Burundi burya nagira nkebura abanyapolitike kujya kuvuga amajambo utashyira mu ngiro ntacyo bimaze. Igihugu cy'u Burundi kirafise ikibazo, kirafise ikibazo cy'ubutunzi, kirafise ikibazo muri education, hari ikibazo mu butungane, hari ibibazo hala mu relations exterieures, mu by'imigenderanire y'amakungu hari ikibazo. Rero biragoye, hari ibibazo bimwe bimwe manda gutorera inyishu avuga yuko kuko nta muntu yubatse inzu ahantu kugihomoke, nta muntu yubatse inzu ahantu atarinze gutaba. Irifo yuko igihugu cy'u Burundi kimanza gutunganya ibintu bimwe bimwe bita stability politique. Ushobora kumva yuko ushobora gukora muri hariho instability politique, ushobora gushyiraho izo banki, ushobora gushyiraho abagutatunganywa bikorera utwabo, ngo ushobora kwamirira ubuzima bw'abanyagihugu, hariho iyo stability politique itariho. Rero abanyapolitiki bamenye icyo baba bahera ko n'icyo babahereza ko ubusanzwe ugerageje kuraba by'ukuri ibintu by'ubutunzi turi hasi cyane, turi hasi mbere twa ubuho twa turi hasi cyane cyane gose. Ugerageje kuraba ukajya sondage ibihari byo muri BRB no muri BRB ho bari mu yabirani, hari ikibazo cy'ubutunzi mugabo utari kurabi, utari kurabaza, utari kwinjira indani mu mainstitution atandukanye, ukwibaza yuko umunyagihugu wewe waruguru arose dorengarenga agakubitamo umunyu avuga ati Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mugabo ikibazo cy'ubutunzi kirahari. Rero iyo migambi abo banyapolitiki baza baravuga hatari ibintu bimwe bimwe bamaze gutunganya, biragoye kugira bashobore gushika ku. Rero igihugu cy'u Burundi kirafise ibibazo, hamwe ibibazo nabyo abo banyapolitiki baza batowe bazomanza kutunganya, bazomanza kubitunganya, hama bafata umwanzuro kugira bashobore gufata, bashobore gufata kubatunganiriza abanyagihugu, mugabo hari ibibazo bimwe bimwe bamanze gukura mu nzira. Ego.
Murakoze. Tofise Dani ku murongo wa telefone. Dani uratwumva? Benny uratwumva?
Ego ndabumva ndabaramutse.
Ego mwaramutse, mufise ibibazo ikimvuyo?
Karisimbiro.
Ego.
Cyane cyane kuri bano bantu bariko baratwogwa tugira badusere ku miryango itandukanye, reka n'abigenga ngaha mu bakorera bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri ano matora twirije. Rero icyo navuga, navuga ko bakwiye kuraba ikigiye kugira ngo by'ukuri tuve aho twari turi, hanyuma tuve ahandi hantu, ni ukuvuga ngo tuve mu bukene, hanyuma tuve mu iterambere nyakuri. Icyo nicyo gikenewe cya mbere, hamwe bose boza bafite iyo ntumbero yo gukura abanyagihugu mu bukene. Icyo kintu nicyo coza gifasha twebwe abanyagihugu bato bato abatwagwa. Ego
murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Ego ni
ego. Lionel, ku bavuga ko muri rusangi witegereje nko mu bihugu bikenye cyane cyane Afrika, abanyapolitike barondera ngo kwitoza kugira bibabere itike y'ugutunga, babibona muri iyo ntumbero, ababivuga gutyo bakabona ko inyungu z'abanyagihugu zitaba arizo zibaraje ishinga, ni kubibona mu Burundi?
Ego no ngaho mu Burundi niko biri, no ngaho mu Burundi niko biri, nane cyo bitumira ngo mwishimikira cyane yuko abanyapolitiki bariko baritoza bohindura system politiki, bagahindura system politiki. Nukuri hari ibintu bigashe, hari ibintu bibishe kumva yuko umuntu umunyagihugu igihugu cama mu bintu bimwe, cama mu bintu bimwe, hajya no kumviriza umuziki umwe birashisha, ntibinaryoshe. Mugabo biraryoshe igihe ubwa kireka mve muri uyu nje muri urya. Rero no mu Burundi by'ukuri urabona yuko ugerageje kuraba sondage, abanyapolitiki mu Burundi bagomba ubutegetsi, bagomba gutunga, bagomba kugira ubutunzi bw'umurengero, bagomba no bagomba kwiba igihugu, bagomba kwiba ubutunzi bw'igihugu. Ukugerageje kuraba ukungira abanyapolitike aha mu Burundi bajaho, hama ukashobora kumara imyaka 10, ugashobora kumara imyaka 15, ukabona hariho novuga ikintu umunyagihugu yategereza kuba fise, yategereza kuba kimushikira fasiri makora ntikimushikiriye. Urabona yuko ari ibintu biteye isoni cyane. Igihugu cy'u Burundi by'ukuri navuze yuko gifite potensiyali kugira ngo gishobore kubaho neza, kubaho neza cyane. murabona yuko byukuri nta kimwe kimwe tubuze twebye imvura iragwa isiramera dufise ikiyaga dufise yo yosusore nari lemineret dufise iki dufise amazi meza dufise isirimbuka nkuko nabivuze byari namwe ndaraba mu ntara ya Cibitoke ndiko ndabaza abanyagihugu bakambwira yuko ibintu bahora bacuruza mu Rwanda bahora bunguka umurengera mugo no musa tamunya gihugu no mafite duwaye gucuruza intore mu Rwanda cyangwa itomati niyo ni bitayiso ni cyane ikintu nakunda mu gikuru cyangwa la sous extérieur hariyo nayo kunda yumvira niki ngirageza kuraba nkabwa ati nta mpamvu nimwe ihari ishura kuvuza umunya gihugu gushora gushora utuntu twiwe hajya kugira ngo hari ingo ngorane ngo ziri hagati y'iki gihugu na kijya nta ngorane naragerageje kuraba nta ngorane nimwe iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda aho mu gusa hari abagombye kubikamisha hari abagombye guteranya hari abagombye nyine juste kugira abashobore kuba ati ibi bintu twobigira uko natwe tworonka koyo kuko narabonye yuko habuze uwegeranya kubahwa umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame harabura n'uwegeranya kubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira abashobore kubabwira ukuri kugira abashobore kumenya ukuri n'ahandi bahabu n'abantu bagombye guteranya igihugu ahantu abanyagihugu nabo baragwa mu morero murabona yuko yaba ku Rwanda rwaragize ikibazo yaba ku Burundi ruragira ikibazo by'ukuri urabona yuko by'ukuri nta bari direct charismatique nk'aba kwa Gasore na Ndadaye nabo ndi twagiye turaronka turi kuturaronka mu Burundi rero nibabyige kuko ikintu kirondeye kironka abanyapolitike mu Burundi nibige kuba bari direct charismatique nibige kuba bavugisha ukuri nibige kumva bavuga ati genda kineye kumva amaraso y'iwanje yo kurera igihugu ariko ntibiyumvire gusa ngo jewe naratowe mune nabyumvise ngo kunzo ba president ubundi nawe ngo narani nabyumvise ko nzo ba premier dame ibyo ntibikwiye namba kuko kwitwara premier dame ni kimwe eske izanye iki kuko umukuru w'igihugu ni kimwe
mukurangiza yego mukurangiza nago mara kubaza ikibazo wavuze ko ibimenyetso byose byinshi byerekana kujanye n'ubutunzi ko biri rouge donc bimeze nabi mu Burundi hama n'ikindi kikubanye politique bogerageza guhumuriza abanyagihugu imbere y'amatora ntibibe nk'uko bivugwa ko byabaye mu mwaka wa 2015 bonagomba wishyure kuri ibyo bibazo bibiri mu nyarutse
esenda bumvise neza
kuvyerekeye ibimenyetso bijanye n'ubutunzi bavuze ko vyerekana ko ubutunzi buri nyuma cyane bwasubiye hasi mu Burundi nikihe abanyepolitika bariko bashikiriza icyumviro cyo kwitoza abanyagihugu bo kwitega kuri iyo nikihe babasaba muri iyo ntumbero
ego icyo ne uvuga hari ibitegeranyo bya PNUD byerekana yuko umunyagihugu no munsi ashonje birerekana yuko umunyagihugu no munsi amafaranga akorera ko atakina kimakorera ku munsi umunyagihugu mu Burundi ajya rimwe ku munsi ibacho bagomba gufatira kuri abo batunze kuri abo bifise hama abanyepolitiki no vuga yuko n'ukuri barafise akazi abanyepolitiki batowe yababigenga barafise akazi kenshi cyane barafise imigabo n'imigambi yateza kushikiriza abanyagihugu mugabo babivuge babishira mu ngiro nibaje mu banyagihugu babahereza imigabo n'imigambi babereke ico bita no vuga no plan babereka ati duhere hehe kuko ni henshi cyane hose haramerewe nabi navuga mu by'ubutunzi muri education mu butungane mu relations seriere muburimye byose ibintu byose byarapararanganye rero nibavuga duhere hehe kugira umunyagihugu ashobore kwisununura hama umunyapolitiki nawe sikuri bamenye kuvuga n'ukuri bamenye kuvugisha ukuri babwira abarundi haba abanyapolitiki nabo bamenye kugira coalition yabamenye ubona umuntu wese akeneye kuba perezida mu Rwanda bamenye yuko igihugu cy'u Burundi perezida gutwarwa n'umuperezida umwe kandi yatowe
turabashimiye
rero bamenye kugira coalition babashobora kumenya bati uyu mugambi twitwa ukomeye turashaka kuwutsinda tugiye hamwe nk'uko byabaye
mu
Rwanda kwa yayaja yatwaye imyaka 22 mugabo akava ku rutegeko
murakoze
rero n'ubu birakunda yuko murakoze cyane
murakoze yari Lionel Ndayizeye mu Burundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politike mu Burundi twako tuvuga ku matora yimirije muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu ubugene cyane cyane abakiri bato babona ayo matora n'abamaze gutangaza ko bazi kwitoza muri ayo matora turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwese mwahamagaye mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro mubandanye mugira ibihe byiza mubandanye kudukwirikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika kirundira mu Kinyarwanda.